ibyo bitigiri byavuye muri usanzu mayakozwe ku buryo bwatanzwe n'ikigo cyo gufashanya n'iterambere cy'abasuwisi intara abantu bakozwe ko amatohoza kurusha izindi n'umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura umurwa mukuru wa politiki Gitega intara za Ngozi mu buraruko hamwe no mu Rumonge mu manuko bushyira uburengero ingwa 2,843 nizo zakozwe ko amatohoza icyo cyegeranyo kivuga ko abarundi 64 n'ibice 5% hafatiwe kuri cyo bagendana indwara zihungabana risanzwe mu gihe 47 n'ibice 5% bafite ihungabana n'ibimenyetso byaryo rikabije abarundi 6/10 bagendana ibimenyetso by'ihungabana mu kibano mu gihe 4/10 bagendana ihungabana rifatiye kuri kahise ritavuwe nk'uko cyegeranyo kibisigura aya matohoza kandi agaragaza ko 18.9% by'abarundi nabo bagendana ubwoba bwo kubona ibintu bibi byigeze kubashikira byongera kuba bagatinya guca hari amashusho asusa n'ibintu byababaje canke bibibutsa abo babuze iki cyegeranyo nticyerekana imyaka abangamiwe kurusha abandi bafite mugabo abahinga baganiriye n'ijwi rya Amerika bavuga ko ingero zose z'abarundi usanga zifite abagendana iryo hahamuka ijwi rya Amerika rimaze kumenya ibyo bitigiri n'abantu bibasiwe kurusha abandi byabajije umuhinga Alexis Niyibigira yanonosoye ibyerekeye imyifato no kuvura kanse yatubwiye ko nawe nyene icyo cyegeranyo akizi maze atwiganiye imvo nyamukuru zibituma
mu kahise harabaye intambara abantu barabura barangara barahunga barabura irengero ry'abandi aho bose ntibigeze baronka akanya ko gukira rero iyo abantu bahwanye n'ibyo byago abantu baragira ibimenyetso byihamuka hejuru y'ibyo hariho guhemukirwa wanashaka n'akarenganyo hamwe umuntu apfungwa arenganijwe n'ibi biza by'imyuzurire ugasanga umuntu arabuze inzu yafatiye ideni yaruhiye n'ibindi rero by'amabi afatiye mu ngo
uwo muhinga ni muri bake mu Burundi banonoso izerekeye abantu bahura n'ihamuka rifatiye kuri kahise asigura ko abarundi 4/10 bagendana icyo kibazo
abarundi kuri 4/10 bashobora kuba bagendana ihamuka no kuvuga bagendana ivurunga na gihamuka itatsura umuti simvuze ko abarundi 4/10 bagwaye mu mutwe oya mvuze ko abarundi 4/10 bagendana uwabare nk'umwabwenge ufatiye kwihamuka cyangwa kuvunga gihamuka itatsura umuti ni byiza yuko abantu bafashwa mu kibano bitararenga urugero kuko hashitse igihe umuntu afata imiti usanga kenshi bizimbye
abajya kwa muganga kubera icyo kibazo baguma biyongera nk'uko byemezwa na Pierre Claver Ngejimana ajyerwe gukurikirana abarwayi mu kigo cy'impeka cy'igihugu kivura arwaye indwara zo mu mutwe nabo nyene yanonosoye ibijyanye n'inyifato y'abantu avuga afatiye ku bitigiri byo mu 2022 n'ibihumbi 2023 akemeza ko hari abatari bake batagana icyo kigo akabwira ko yunganira mugenzi we ku bindi bituma
twarakiriye abantu barwaye bangana 10,191 hari nuvuga ngo abatwiciye gusa abari mu ibarabara abatashe ku rongera bajya kuvugwa ntishobora kuronka ingene tubavuga ibintu bitera indwara zo mu mutwe n'ibintu byinshi cyane ibihe bidasanzwe igihugu cyacu cyaciyemo ibihe by'intambara ubukene mu miryango hamwe usanga umubyeyi afise abana 5, 6, 9, 10, 12 abana bariko baricwa n'inzara adashobora kuronka icyo abagaburira gufata ibiyayuramutwe mu rwaruka gukumirirwa mu muryango ugasanga nta kibazo baroswa kubura ikiganiro mu miryango hagati y'abubakanye hagati y'abana na se wabo hagati y'abana na mama wabo
Ngejimana hano imiryango kwitura ibigo bifite ubumenyi mu kuvura indwara zo mu mutwe akemeza ko zikira gusa yemeza ko imiti izinze cyane kugera ubu icyizere kihari ni umugambi wa leta wo gushyira mu bitaro by'amadistrict imiti n'ibindi byose bishobora gufasha abagendana indwara zo mu mutwe
abamaze gukira barahari benshi cyane nashaka kumenyesha abari kwatwumviza yuko indwara yo mu mutwe dabor kugira ngo ikire ni uko umuntu afite iyo ndwara dabor agenda kwa muganga arafashwa akumvirizwa hanyuma agahabwa imiti hanyuma agakira hanyuma gukira ni iki mbega mu ndwara zo mu mutwe gukira no kwemanga yuko ufite iyo ndwara yo mu mutwe hanyuma ukagenda kwa muganga hanyuma ugafata imiti nk'uko abaganga babigusiguriye abavuzi babigusiguriye kuronka imiti ntibyoroshye namba kubera imiti dukoresha irazimvye iva mu ikorerwa mu mahanga cyane cyane tuyikura mu gihugu cy'Ububiligi mugabo ngira ngo kubera umugambi wa leta wo kwegereza abenegihugu ubuvuzi bwo mu mutwe bitaro byo mu madistrict nibaza ngira nti iyo miti izoshya iboneka leta rero yari ikwiye gufata mu minwe icyo kibazo abagwayi bo mu mutwe bakaroswa imiti kujya kuri indwara zidakira nk'umugera wa sida
kimwe mu bintu nyamukuru abahinga bize byerekeye inyifato bahanura nk'umuti ni uko bagendana ya mukabo kwemera bagateruka maze aho baherereye bakaronswa muhinga baganiriza mirwi umwe wese akubahuka akavuga ibyamushikiye rero jya uri kaneza iruja Amerika.